Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fitiani Yongabo, nanje ndabaha ikaze mu makuru yacu.
Uyu munsi abatuye isi bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore.
Icyivugo cy'uyu munsi, umukenyezi ashyirwa imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza.
Uwo ni Denise Nkurunziza, ni umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yari mu ntara ya Gitega.
Ibyo twari twaganiyeho ndetse tunabitana nk'umukoro, ndagira ngo bisubiremo kubera ko urugendo rukirurerure, turacyafite imbogamizi. Umukoro wa mbere ukaba wari ugushaka umuti w'ikibazo cy'abangavu baterwa inda.
Uwo nawe ni Jeannette Kagame, ni umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yari mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba.
Leta y'u Burundi idafite amafaranga yo gutegura amatora mu mwaka w'2022 zotuma amakomini 119 agize igihugu ahiganwa mu kuzotoza amafaranga abanyagihugu.
Abantu batanu bapfuye, abandi batari bake barakomereka mu gihugu cya Nigeria bazize igitero cyagabwe n'ibyihebe bya Boko Haram.
Abandi bihumbi n'ibihumbi bambaye amabendera y'igihugu muri Algeria bagize imyerekano ku mugwa mukuru Alger uno munsi ku wa gatanu. Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turazigaruka ku mukanya mugume hafi ya maradiyo yanyu.
Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Fidel Nyonga.
Urakoze di, duhere ku nkuru yerekeye Burundi, aho Leta ya Burundi idafite amafaranga yo gutegura amatora mu mwaka w'2022 zotuma amakomini 119 agize igihugu ahiganwa mu gutoza amafaranga abanyagihugu. Ni intambwe ikurikira mu gikorwa cyo gutororokanya amafaranga agenewe amatora yo mu mwaka w'2022 cyatangujwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017 wa mugambi watangajwe na Leta ko ataru w'agahato. Yamara amashyirahamwe haranira agateka ka muntu yariyamirije uwo mugambi mu kuvuga ko ari ubusuma bwateguwe na Leta. Abakurikirana ibintu bavuga ko abantu bahagarikwa, batabwa mu mvuto, bafatwa bunyamaswa, ntibaronswe na serivisi za Leta harimo n'ivyerekeye kwivuza, mu gihe baterekanye igitasi cy'uko batanze intererano y'amafaranga isabwa. Iyo ntererano ifatira ku mafaranga abantu baronka. Mu ndwi iheze, Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yatangaje ko gushika ubu Leta imaze gutororokanya ibice 70% by'amafaranga akenewe mu matora yo mu mwaka w'2022. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye avuga ko guhiganwa hagati y'intara n'amakomine bigize u Burundi ari bumwe mu buryo Leta yakoresheje kugira itororokanye amafaranga yose ashoboka mu banyagihugu. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byahagaritse imfashanyo igenewe amatora mu mwaka w'2015 igihe u Burundi bwaje mu ruhagarara ari inyuma y'uko Perezida Nkurunziza yitoje mu kiringo kigira gatatu. Perezida Nkurunziza yiyemeje mu nyuma yaho kutazozera ku bihugu byo mu mahanga mu gikorwa cyo gutororokanya amafaranga agenewe amatora ya muri kazoza mu gihugu. Yamenyesheje ko ayo mafaranga azova mu banyagihugu. Muri Venezuela, umuyaga nkuba wacitse mu bice bitari bike by'igihugu, wacitse ejo kuwa kane, ukaba wabandanije kubura mu masaha ya kare y'uno munsi wa gatanu. Umuyaga nkuba wacitse mu ntara nka zose 23 zigize igihugu no ku mugwa mukuru Caracas. Mu bisanzwe umuyaga nkuba ntukunda gucika ku mugwa mukuru. Abantu batari bake bategereje kugenda n'amaguru mu kiringo c'amasaha n'amasaha bagana ingo zabo. Ivyo kubera amabisi make yari mu mabarabara mu gihe itereni zigendera mu kuzimu zo ku mugwa mukuru zari zugaye. Abategetsi bavuga ko inkozi z'ikibi zagerageje gusenyura urugomero rw'amazi rwa Guri Dam, rumwe mu ngomero z'umuyaga nkuba zikomeye cyane ku isi, yamara nta byemezo batanze. Perezida w'umusosiyaliste w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma y'uko gucika k'umuyaga nkuba mu bice bitari bike by'igihugu ciwe. Avuga ko abanyavenezuela bazotsinda ico gikorwa kigayitse. Maduro avuga ko ata n'umwe ashobora gutsinda abanyagihugu ba Simon Bolivar na Hugo Chavez. Abanyagihugu akaba yabasavye kuguma bunze ubumwe. Juan Guaido yatangaje ko ariwe mukuru w'igihugu vy'agateganya akaba yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu 50 yifatiye mu gahanga Maduro ku rubuga Twitter. Mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bambaye amabendera y'igihugu muri Algeria bagize imyerekano ku mugwa mukuru Alger uno munsi wa gatanu. Iyo myerekano yari igenewe kwiyamiriza ingingo ya Perezida Abdelaziz Bouteflika yo kuguma ku butegetsi. Bari mu myerekano bavuye mu bisabisho by'uno munsi wa gatanu ndaca inteko zijeje umutekano z'abagize. Mu byo abakora imyerekano basigura nuko amagara ya Bouteflika atameze neza kuko ari mu bitaro mu gihugu cy'Ubusuwisi kuva mu kwezi guheze. Leta ivuga ko ari kwipimisha ku bijanye n'amagara yiwe. Numunsi wa gatanu ugira gatatu wikwirikiranya abanyagihugu bagize imyerekano bayitegura basavye ukugarariza akazi mu gihugu cyose niyo leta itagondozwa. Imigambwe itari mike n'amashirahamwe y'abakozi muri Algeria byarashigikiye imyerekano itera yiyongera mu mabarabara. Abdelaziz Bouteflika ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1999 yamara ntakiboneka ku mugaragaro kuva kiswe n'amagara mu mwaka w'2013. Abantu batanu bapfuye abandi batari bake barakomereka mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria inyuma yuko imodoka barimwo isetse bombe itegwa abantu yari yatezwe n'intagondwa z'umugwi Boko Haram. Ivyo vyabaye ku munsi wa gatatu. Intagondwa z'umugwi Boko Haram zivuga ko zateye iyo bombe igihe zariko zirahunga inyuma yuko zigize igitero mu gisagara ca Kadamari hanze y'igisagara ca Maiduguri muri leta ya Borno imbere y'amatora yabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri kuri uyu mwaka w'2019. Abasirikare bari bagabishije ababa aho iyo bombe itegwa abantu yaturikiye kudakoresha ibarabara bakoresha kugira abashike mu mirima yabo y'imyungu. Abantu batatu barapfuye buno nyene igihe iyo bombe yaturika kugira kane yafiriye mu bitaro mu Boko Haram maze imyaka 10 ukorera ibitero mu gihugu cya Nigeria.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari aribanda hanini ku munsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Tukaba tunaboneyeho akanya ko kwifuriza abagore n'abakobwa hirya no hino ku isi umunsi mwiza. Mu Rwanda uwo munsi wizihirijwe mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Uburengerazuba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistokle Mutijima yakurikiranye ibyo birori.
Imbyino n'ubuhamya bugaruka ku ntambwe umugore amaze kugeraho yiteza imbere mu Rwanda ni bimwe mu byaranze ibyo birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore ku rwego rw'igihugu wizihirijwe Nyamasheke mu Burengerazuba bw'igihugu. Abahagarariye inzego zitandukanye yaba iza leta n'imiryango nterankunga bakaba bagaragaje ko aho uyu munsi usanze umugore wo mu Rwanda ari aho kwishimira kuko abagore bahawe uruhare runini mu nzego zifata ibyemezo kandi ubu batanga umusanzu ugaragara mu kubaka igihugu. Uyu ni Madame Sorina Nyirahabimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango.
Ubu turishimira yuko mu rwego rw'igihugu amategeko, politiki, ingamba, inzego zarubatswe zisigasiga zigashyira no mu bikorwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kandi n'ishyira mu bikorwa byazo byerekanye ko bishoboka ari nako ingero zifatika zaba mutima w'urugo hirya no hino bakora imirimo itandukanye n'abandi batabashije kuba hano berekana ko bishoboka ko umukobwa n'umuhungu, umugore n'umugabo ari imbaraga zikenewe kugira ngo twubake igihugu cyacu gitere imbere.
Icyakora nk'uko byumvikana haracyari inzitizi zibangamira iryo terambere ry'umugore mu Rwanda zinagira ingaruka ku muryango no ku gihugu, ari nayo mpamvu y'insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ku mutekano mu muryango. Zimwe mu zagaragajwe ko zihangayikishije kurusha izindi harimo iy'abana b'abakobwa baterwa inda bakabyara imburagihe n'ubuzima bwabo bukangirika. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko kuva mu myaka itatu ishize abana b'abakobwa barenga 18,000 bari mu kigero cy'ubwangavu, ni ukuvuga hagati y'imyaka 12 na 18 basambanyijwe bagaterwa inda. By'umwihariko aha muri Nyamasheke hizihirijwe uyu munsi, umwaka ushize wa 2018 wonyine wasize abarenga 410 bahuye n'icyo kibazo. Aha bamwe mu bana baragaruka ku mpamvu babona zigitiza umurindi.
Hari ukuntu umwana aba ashobora kubona ibintu akeneye yabona ubimuha akafasha kubyemera kuri ibyo numva ari ikibazo cy'ubukene. Ikindi numva ni ukutanyurwa no kutiyakira.
Hari igihe ababyeyi batita ku bana babo ngo babaganirize iby'ubuzima bwabo bw'imyororokere. Ku ishuri babyiga bakavuga kuko mama atarabimbwiye reka njye gukora practice ndebe ukuntu bimeze. Akagenda akajya kubikora avuga ko agiye kugerageza kabyamuviramo za ngaruka.
Kuri iki kibazo Madame Jeannette Kagame umugore wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yasabye ko kurwanya izo nda ziterwa abana b'abakobwa bigirwa umukoro wa buri wese abazibatera bagakurikiranwa.
Mwakushize ubwo twari turi muri gikorwa nk'iki mu karere ka Nyaribu hari ibyo twari twaganyeho ndetse tunabitana nk'umukoro ndagira ngo mbisubiremo kubera ko urugendo rukiri rurerure turacyafite imbogamizi. Umukoro wa mbere ukaba wari gushaka umuti w'ikibazo cy'abangavu baterwa inda. Mu gushaka umuti rero dukomeze gutekereza ku muzi w'iki kibazo duhereye no ku bantu babatera inda baba ari abo bangana cyangwa se abagabo babashuka babaruta.
Nubwo amategeko y'u Rwanda ateganya ibihano bikarishye kuba hamwe no gusambanya abana b'abakobwa, iki kibazo gikomeza kwiyongera mu gihugu. Muri abo bana harimo abasambanywa bakanaterwa inda na bagenzi babo bari mu kigero kimwe, ariko kandi hejuru ya 50%. Ubutegetsi bukagaragaza ko baziterwa n'ababaruta mu myaka barimo n'abagabo bubatse ingo. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda, abarundi kazi bahungiye muri icyo gihugu nabo bizihije uwo munsi insanganyamatsiko yari gufata munda no gufatanya mu buzima butoroshye barimo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ukwiginana, ukwidagadura mu mbyino n'intambo kavukire nivyo byarangwa mu bakenyezi b'abarundikazi batari bake bahungiye mu Rwanda mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abahariwe. Umuhari w'abakenyezi bahunze wishinze guharanira amahoro ni wateguye ibyo birori. Uwo ubona ko naho abakenyezi bahunze bari mu ngorane zidasanzwe bakwiye gufatana mu nda bagakura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo biteze imbere. Ako kamo kamari Louise baricako arongoye uwo muhari katewe abari mu makambi y'impunzi n'ababa mu bisagara.
Umukenyezi ahari yifumbereje icyo tugomba kumubwira ni kimwe, ntiwihebure, ntugire ngo byaheze byose, birashoboka. Haguruka, koresha za nguvu ufise, koresha tumwe wahoruzi, tumwe wamenye, igana ibindi, ja hamwe n'abandi, cane cane ja hamwe n'abandi, kuko niho byose bishobokera. Icyo tuzi twebwe birashoboka. Uwo mukenyezi rero aho yoba ari hose muri ayo makambi n'ahandi amenye ko amahoro ashoboka, ko ubuzima bushoboka, ko kumererwa neza bishoboka. Naho twatukiri mu buhungiro, ubuhungiro si icago, hariho benshi bahunze basigutwa abo twose hariya, hariho benshi bahunze bahungana n'abana, abagabo bapfuye canke abagabo nabo bahungiye ahandi canke umukenyezi ari ngaha wenyene atakazagira atacepfo ca ruguru biramugoye cane. Hari byinshi bigoye, mugabo tuguma twibuka yuko uko biri kose ubuzima buteza kubandanya. Twebwe rero dukangurira abakenyezi guhaguruka, kuri gishoboka tufashanye, twubakane, duherekeranye kugira ngo aha hantu naho bahagoye gute tuhace kandi tuhacane iteka nibanga ry'abakenyezi.
Abo bahungiye mu makambi y'impunzi Ijwi rya Amerika riheruka kubagendera imahama mu Rwanda nina kivare mu Buganda mu gihe uwo munsi mpuzamakungu wabahariwe wari wegereje. Bavuga ko ubasanze mu bukene budasanzwe.
Baduhinete ntibiragira amakara, ntibigira isukari n'agasabuni. Ntikunda ko nshikana iminsi baduhaye. Je nko mumaze imyaka ine ino abana banje ntibiga. Mutama ndakubwira je ubwanje sidabona na dogiteri bisingwara iperitansi ini mukunyica bisumwingo uri mukunyica ni amazi batuzanira rimwe rimwe ugasanga urabuze amazi yo gukaraba. Imvunja zirimo kwica abantu ibyo bimenye
n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamo nakwe nuko ndebera ntubunaje hano nze gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nicyo nakina ahantu ho kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambiye nabi
uwo muhari w'abakenyezi b'abarundikazi bahunze ntiwibagiye no kwibuka abakenyezi bagenzi babo bishwe banyurujwe canke bafunzwe mu bihe igihugu cabo c'u Burundi gihitiyemwo baricako ati twarababuze ariko ntiducike intege
barya abantu rero barimo n'abakenyezi benshi barya abantu barimo n'abagabo barimo n'ugwaruka gwinshi nibo baduhagurutse nibo batuma tudashobora kwicara hasi twagiye ati kwizina rya babandi bacu ntituzohora ntituzokwicara ntituzotekereza kandi uburundi ntibuze busubira ahantu nkaharya abantu bafatwa bakicwa bakanyika atakintu nakimwe kibaza atamuntu abaza ugira ngo ntawe ubijejwe ariho nico turiko turagwandira ko bitosubira na rimwe kikaba igihugu gisonya gataka kazi na muntu
igihugu cy'u Rwanda cangiyemo abarundi barenga 170,000 igice kirenga kigizwe n'abakobwa hame n'abakenyezi mu gihe igihugu cashize imbere insanganyamatsiko ivuga ngo dufatane urunana twubaka umujyango utekanye abarundi kazi bahahungiye nabo bongiye ko bati dufatane mu nda twongere dushigikirane mu buzima butoroshe turimwo gucyo twiteza imbere bya Clave niyo nkuru Kigali ku byijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga nanone amakuru ajyanye n'umunsi wahariwe abagore mu Burundi. Uwo munsi wizihirijwe mu ntara ya Gitega. Umufasha w'umukuru w'igihugu yari mu bitabiriye uwo muhango. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Umutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza mu ijambo giwe yatangwa avuga icivugo cy'uno munsi n'impamvu bagihisemo.
Icivugo cy'uyu munsi umukenyezi ashijwe imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza. Kino civugo kije hageze kuko mu miryango umukenyezi afise uruhara rukomeye mu kwitwararika ubuzima bw'urugo rwose na kare yitwa inarugo. Iyo rero umukenyezi ashijwe imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza bibivyikimaze cyane.
Denise Nkurunziza yagiriye katanga impanuro ku bakenyezi bamwe bamwe.
Kubera ko ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, sinoreka gukebura abakenyezi bamwe bamwe batubaha bayinabukwe mu miryango. Muhindura ingendo kuko ababyeyi b'abagabo banyu nibo babyeyi banyu. Agateka kabo katubahirijwe uzoburikura neganega aho negugwa. Sinoreka kandi gutera kamo na bayinabukwe bacu kuko nabo nyene muribo hariho abatabyifatamo neza usanga bateranya abahungu babo n'abakazana canke bakabateranya na baramukazi babo canke na baramu babo. Nabo nyene turabasaba kugira ngo baze barabyitwaramo neza mu ntumbero yo kugira ngo tube mu miryango irimo amahoro.
Mate ni vy'abandi umushiranje wateka kamuntu ugushikikirana n'ukunganisha ibitsina yashimye bimwe mu bimaze gukogwa mu kubahiriza agateka k'umukenyezi. Kimwe muri ivyo n'ukugwanya guharika.
Turashima cyane ukuntu ya miryango yari yubatse bidaciye mu mategeko abari baraharitse babura amatari ba musanteri n'abandi bari mu nzego bakoze birashimwa kuko igitigiri ubona ko kirenga 90% y'ibyashitswe ku hanyuma amashyamwe y'abakenyezi hesha yarahagurutse kugira gwanye ako karanda ko guharika kaza guhungabanya umujyango cyane cyane ugasanga umukenyezi niwe ahagiriye ingorane.
Ikindi mushikiranganje n'ibyo abandi yamenyesheje nuko hari kigega cyo gufatana mu nda cashizweho na leta y'u Burundi naho kitararonka uburyo bukwiye bwo gukora
gutekaniriza kazoza abene gihugu n'umwitwarariko wa leta. Nico gituma wa mugambi wa leta wo gutekaniriza no gukingira kazoza abene gihugu wasizweho hanyuma n'inzego zo kushira mu ngiro nazo zikajaho hariho ikigega kijejwe gushyigikira umugambi cyashizweho ubu yagikoresha havuyemo ubuva muri leta hakaba ari ubuva muri bya bigo byo guteganiza kazoza abene gihugu amashira hamwe y'amasira hamwe n'abandi bose babyifuza bakaba bahamagariwe guterera
naho Janvier Ndirahisha arongo yihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yagize icyasabira abakenyezi cokogwa inyuma y'amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020
turifuza ko boshyiramo abakenyezi mu nzego zifata ingingo mu bushikiranganji bujejwe gutunga imigambi myiza itegura kazoza keza ko yishika gusumbya turonsa abakenyezi bayobora amabanki manini manini hoshyirwaho amategeko agenga ingurane zito zito kugira ngo abafite ubutahe duto baronke indene mukaba muzi ko imyuga mito mito y'ubudandaji cyane cyane ikorwa n'abakenyezi abakenyezi bakora umwuga wo kudandaza bokarihirizwa ubwenge bakamenya amategeko agenga ubudandaji n'amategeko
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abakenyezi ko bojijuka bakerekana ico bamaze kugira ngo n'ibice 30% mu nzego zifata ingingo bemerewe n'ibwirizwa shingiro birenge abakenyezi 14 n'umugabo umwe bahawe ubushimwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kubera inyifato nziza bagize mu gushigikira no guhagararira agateka k'umukenyezi igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Uko iyo nanga ibivuga n'umwanya wo kubagezaho amakuru yo mu karere cyane cyane amakuru ateganijwe muri iyi weekend duhere mu Rwanda volleyball imikino irabigeze muri playoff ni imikino ya kabiri ya playoff kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda iyo mikino igeze hazakinande
urakoze cyane Edi ejo rero kwa gatandatu nibwo hazaba imikino ya kabiri muri playoff no kuvuga amakipe ane yagiye aba ya mbere muri championnat arongera gahura hagati yayo ubwo rero mu minsi y'umweru bibiri bishize hari hakinwe imikino ya mbere aho rero umukino ubanza ikipe ya Reg Volleyball Club yari yashoboye gutsinda ikipe ya ITRS Ngoma amaseti 3 ku busa ubu rero ejo bazisobanura ingoma hariya ku kibuga cy'ingoma ubwo hazaba undi mukino wa kabiri ikipe ya Reg yashoboye gutsinda umukino ikaba ibonye tike yo kugera kuri finale ahandi hazaba hatoroshye cyangwa se ahandi bizaba bicika ni mu majyepfo muri gymnase y'ikipe ya Gisagara Volleyball Club y'akarere ka Gisagara aho izaba yakiriye kaminuza y'ubukerarugendo UTB mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali kuri Petit Stade Gisagara yari yatsinze UTB 3-1 bivuze ngo nabwo UTB ejo iramutsinze Gisagara bazakiranurwa n'undi mukino wa gatatu ariko Gisagara iramutse yongeye gutsinda UTB ni ukuvuga ngo haba bageze kuri finale ubwo umukino w'ejo ni uzakemura impaka wo ku Gisagara uzatangira saa 8 z'amanywa hanyuma Ngoma ukazatangira saa 4
kugeza ubu nkamwe mukurikirana iyo mikino amahirwe murayahande
murakoze cyane duhereye kuri uyu mukino uzahuza Volleyball Club na bibutse ko rege ari ikipe y'ikigo gishinzwe gukwirakwiza cyangwa se gishinzwe ibirebana n'amashanyarazi mu Rwanda urebye ifite amahirwe menshi kuko urwego iriho ni urwego rushimishije no ku rutonde rwa championnat nyine icyo bita saison reguliere yari ya mbere ubu rero ko yaratsinze 3 ku busa inarusha ikipe y'ikipe ya ITRS Ngoma biragaragara ko hatabaye impinduka cyangwa se gutungurana ikipe ya rege yakongerwa inda IPRC Ngoma aho bitoroshye aho tubona ko hakiri urujijo ni hagati ya Gisagara Volleyball Club na UTB ko n'amakipe asanzwe atsindagurana nkuko Gisagara yashoboye kujya gutsindira UTB i Kigali UTB nayo cyane cyane kuri umutoza ukomeye cyane Fidel Nyirimana ufite ubunararibonye mu gutoza nayo ishobora kugira icyo ikajya Gisagara ikaba yahatsindira Gisagara aho umuntu yashyiraho akabazo ariko ikizwi nuko amahirwe menshi ari ku ikipe ya Reg hanyuma Gisagara na UTB bakazisobanura icyo gihe twaba twiteze finali ikomeye ikazahuza izatsinda hagati ya Rege ifite amahirwe menshi ndetse n'izarokoka hagati ya Gisagara ndetse na UTB
mu magambo make cyane tuzi ko championnat y'umupira w'amaguru icyiciro cya mbere izakomeza muri iyi weekend nk'imikino ikomeye iteganyijwe muri iyi weekend ni iyihe masegonda make cyane
Urakoze Edi, twavuga ko uyu munsi wa 20 ndetse wanatangiye ubu ngubu hari umukino uri gukinwa watangiye mu kanya saa moya n'igice kuri stade ya Kigali Nyamirambo, aho Bugesera iri gukina na Rayon Sports. Rayon Sports iri ku mwanya wa 2 n'amanota 43 mu mikino 19 ikabiza ikurikira mukeba wayo uhoraho APRFC ifite amanota 45 mu mikino 19. Indi mikino rero irindwi isigaye hari izakinwa ejo 2 n'indi izakinwa ku cyumweru igeze kuri 5. Edi,
urakoze cyane. Jean Claude Munyandinda ni umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda. Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho hateganijwe imikino ya nyuma yo mu cyiciro cya 2 mu mupira w'amaguru. Iyo mikino ikaba izakinwa muri weekend. Kuri telefoni turi kumwe kandi nanone n'umunyamakuru wacu w'imikino Evariste Nzikobanya. Iyo mikino iteganyijwe ikomeye ni iyihe muri weekend?
Muri iyo mikino iteganyijwe ikomeye cyane, bivuze ngo nakubwira ko yabaye kuri uno munsi wa 5, mu kuvuga yuko ibintu biteganyijwe kuri uno munsi wa 5 ejo ku wa 6 nahiye ejo ku munsi w'Imana. Hano turamenya yuko rero inkino zari zikomeje ziteganyijwe muri bindi byabaye uno munsi, ni ukuvuga yuko umugwi Burundi Sports Dynamique n'itsinda B uhabwa amahirwe yuko uzokwikarisha ingano z'uno mwaka nuko watsinze umugwi Muzinga. Umugwi wa Gisirikare Muzinga wakorotse uva mu cyiciro cya mbere mu mwaka uheze. Uwundi mugwi utorohewe uno munsi n'umugwi Edre Noir B Makamba watsinzwe n'umugwi Interstar w'Ibujumbura ibitsindo 4-1. Umugwi nawo nyene uhabwa amahirwe yo kuzikarisha mu ngano z'uno mwaka. Inkino rero ziteganyijwe rero zikomeye ni urukino rundi kandi rw'umunsi w'ejo ruzohuza Lumière de Mumba wo mu ntara ya Ngozi, ukazotana mu mitwe rero na Top Junior mu itsinda A, nawo nyine ariwo uza mu kibanza cya mbere uhabwa amahirwe yo kuzikarisha mu cyiciro cya mbere. Urwo rukino rukazobera ku munsi w'ejo ku mugwa mukuru w'intara Kayanza.
Hanyuma Evariste, amakipe azamuka avuye mu cyiciro cya 2 ajya mu cya mbere abangana ate?
Amakipe ava mu cyiciro cya 2 ajya mu cyiciro cya mbere aba ari amakipe 3, ni ukuvuga 2 yikarisha muri buri mugwi mu itsinda A na B n'uwundi mugwi ukina icyo bita baraje kugira ngo haboneke imigwi 3 rero ishiduga mu cyiciro cya mbere, kuko mu cyiciro cya mbere naho haba hakorotse imigwi 3.
Evariste Nzikobanyanka, urakoze cyane kuri ayo makuru tugejejeho. Gusa tubararike ko amakuru arambuye y'imikino tuzayabagezaho ku wa mbere mu gitondo.
Murakoze namwe.
Mu kanya gato cyane turatugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere y'uko dutandukwa naho, reka Fidele Niyongabo agaruka twibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidele,
urakoze. Edi, twabwiye ku byerekeye Burundi ko leta idafite amafaranga ahagije gutegura amatora mu mwaka w'2020 izotuma amakomini 119 agize igihugu ahiganwa mu gutoza amafaranga abanyagihugu. Intambwe ikurikira mu gikorwa cyo gutorokanya amafaranga agenewe mu matora yo mu mwaka w'2020 cyatangujwe mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2017. Tunge tubabwira ko umuyagankuba wacitse mu bice bitari bike by'igihugu cya Venezuela, ukaba wacitse ejo ku wa 4, ukaba ubandanya kubura, wabandanije kubura mu masaha ya kare y'uno munsi ku wa 5. Umuyagankuba wacitse mu ntara nka zose 23 zigize igihugu cya Venezuela, harimo n'umugwa mukuru Caracas. Mu bisanzwe umuyagankuba ntibakunda gucika ku mugwa mukuru. Twabwiye kandi ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bambaye amabendera y'igihugu muri Algeria bagize imyiyerekano ku mugwa mukuru Alger uno munsi ku wa 5. Iyo myiyerekano yarigenewe kwiyamiriza ingingo ya Perezida Abdelaziz Bouteflika yo kuguma ku butegetsi. Abari mu myiyerekano bahuye bavuye mu bisabisho by'uno munsi ku wa 5, ndaco inteko zijeje umutekano zabagize. Tonge tubabwira ko abantu 5 bapfuye abandi batari bake barakomereka mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Nyuma yuko imodoka barimwo isese bombe itegwa abantu yari yatezwe n'intagondwa z'umugwi Boko Haram. Ivyo vyabaye ku munsi wa 3. Intagondwa z'umugwi Boko Haram zivuga ko zateye iyo bombe igihe zariko zihunga inyuma yuko zigize igitero mu gisagara ca Kadamari hanze y'igisagara ca Maduguri.
Urakoze cyane Fidele Niyongabo utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. No kuri ayo makuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, dushimire Engineer Peter Hanley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wegeranije aya makuru, na Frederic Nkundikije wari wihagarariye kuri mikro mwari kumwe nanje Edirwema mbifurize weekend nziza n'umunsi mwiza wahariwe abagore hirya no hino ku isi, kandi na Fidel nawe ngushimire kuba watugejeje wa makuru yo hirya no hino ku isi. Mwakoze, mugire weekend nziza.